Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Njuti mwese muduteze amatwi, uyu munsi ni kuwa mbere itariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Kindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'u Rwanda.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku kamaro ko guteza imbere urwaruka mu gusozera ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi FPR Inkotanyi byarangiye ku munsi wa gatandatu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye umugambi wo gusubira kubandanya ibikorwa by'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika mu buseruko. Aborozi b'inka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ko badafise aho bubaka impongore zaho bororera inka za kijambere. No ku makuru yerekeye inkino mu karere turagaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Urakoze Fidel. Ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo kuva mu mwaka w'1994 ejo ku munsi w'Imana ryarasubiye ibikorwa byayo byo gutora uzosubirira Perezida Jacob Zuma. Amatora ahambaye kuri kazoza k'uwo mugambwe hamwe n'igihugu cyose. Abari ku isonga bahiganirwa ico kibanza ni cegera cy'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa hamwe na Nkosazana Dlamini Zuma, yigeze kuba umutambukanyi wa Perezida Jacob Zuma kandi yahoze atwara n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibikorwa byo gutora byari byatekanijwe ejo ku munsi w'Imana, mu nyuma byungururizwa kuri uyu munsi wa mbere. Inyuma yaho hongera hafatwa iyindi ngingo yuko bikwiye kubandanya ejo ku munsi w'Imana nyene. Gushika ubu ntibiramenyekana uzosubirira Zuma ibiza kuva muri ayo matora, turabashikiriza mu biganiro byo hanyuma. Uburusiya bwatangaje kuri w'Imana ejo ko ikigo CIA cya Amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu caburiye abategetsi b'u Rusiya mu kubaha amakuru y'ibitero by'iterabwoba byariko birategurwa n'umuhari wa leta ya Kisilamu mu gisagara cya St. Petersburg muri icyo gihugu cy'u Rusiya nyene. U Rusiya bwavuze ko Perezida Vladimir Putin yatelefonye Perezida wa Amerika Donald Trump amushimira kuri ayo makuru yatanzwe n'ikigo CIA. Ibiro bya Perezida wa Amerika na byo White House byatangaje ko amakuru yatanzwe na Leta Zunze za Amerika yatumye abategetsi b'u Rusiya bafata abiyahuzi batarakora ibitero byari guhungabanya bigahitana abantu batari bake. Nta mu Rusiya yapfuye kandi abiyahuzi barafashwe, ubu bakaba bari mu ibohero muri icyo gihugu cy'u Rusiya. Abategetsi b'u Rusiya bavuga ko bafashe ibisasu biturika byari gukoreshwa muri uyu mugambi, inkoho, amasasu hamwe n'inzandiko zibiba urwanko. Inama yawe nijejwe amahoro n'umutekano kuri uyu munsi wa mbere niho itegekanya gutora integuro y'itegeko rihakana ingingo yafashwe na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yemeje ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli. Igihugu cya Misiri nicyo cyasabye iryo tora. Iyo integuro y'itegeko ifise amahirwe make kwemezwa kuko Amerika isanzwe ifise ububasha bwo kuyiburizamo. Iyo integuro y'itegeko rero ivuga ko ivya Yerusalemu bibwirizwa gukemurwa n'ibiganiro kandi iranegura ingingo ya Amerika. Urwo rwandiko rwemeza kandi ko ingingo yose canke icemezo cofatwa kuri Yerusalemu atabushobozi gifise mu bijanye n'amategeko kandi gikwiye gufutwa. Israeli yihaye igice cy'ubuseruko bwa Yerusalemu mu ntambara y'umwaka w'1967 mu nyuma yemezwa nk'itegeko rigira ico gisagara cyeranda umurwa mukuru wa Israeli udakwiye kugaburwa. Iyo ngingo ntiyigeze yemerwa n'amakungu kandi abanyepalestina bemeza ko Yerusalemu ari wo uzoba umurwa mukuru wabo muri kazoza. Umukuru w'igihugu cya Honduras Juan Orlando Hernandez niwe yatangajwe kuri w'Imana ejo ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yokuwa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe guheze amatora yabaye mu amahane menshi inyuma yaho amajwi asubiriye guharurwa ukundi gusha. Haraheze ukwezi abanywanyi ba Salvador Nasralla yahiganywe na Perezida Hernandez biyamiriza amatora bavuga ko yabayemo ubusuma. Amasaha make imbere y'uko sentare nkuru ijejwe iby'amatora muri ico gihugu itangaza ivyavuyemo, Nasralla yaciye afata indege yihutagana hano muri Leta Zunze za Amerika ahategekanya kuri uyu munsi wa mbere kubonana n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bya Amerika Luis Almagro, akahabwa n'umubonano kandi no muri Departement ya Leta Zunze za Amerika. Hernandez w'imyaka 49 y'amavuko yatahukanye amajwi 42 n'imice 95% kwijana, mu gihe Nasralla bahiganywe yanka mbere n'ivyavuye muri aya matora ahabwa amajwi 41.24%. Imbere yo gusozera biyahuzi babiri bari biyambariye ko bombe ziremereye cyane barateye ejo ku munsi w'Imana urusengero rw'ahitwa Quetta mu manuko bushira uburengero bwa Pakistan, bica abantu bashika 9 bariko barasenga mu mihana ibamwo inkehwa z'abakristo. Abategetsi hamwe n'abaganga bavuga ko bagore hamwe n'abana bari mu bafuye muri ico gitero cyabereye ku isengero rya Bethel Memorial Methodist Church hagati muri ico gisagara. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wamaze kwemanga ko ariwo wakoze ico gitero.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Mashiga mateka muryango wa Afrika buseruko iratangura ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere. Yarimaze amezi arenga 6 yaracerewe gutangura kubera igihugu cya Kenya kitari bwarungike abashinga mateka 9 bagiserukira. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha.
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko itangura ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Igihugu cya Kenya kimwe muri 6 bigize uwo muryango ahanini nico catumye ibikorwa bicererwa. Ivyo bikaba byatumwe nuko ico gihugu kitari bwaheze amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'izindi nzego nk'inama nshingamateka. Iyo ni nayo yabwirizwa gutora no kwemeza abashingamateka 9 baserukira ico gihugu ugo mona amashinga mateka ya kareka Afrika y'ubuseruko. Abo bashinga mateka 9 bavuye batogwa muri 7 heze barimo 5 bashasha n'abane bahora muri ivyo bibanza. Mu kwezi k'8 guheze utwari na mashikiranganje y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yari yaseguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza kirengo cyo nama shinga mateka. Honorable RH Kirunda Kivejinja asanzwe ari cegera cha kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cyo Buganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ate kimwe mu bihugu bigize uwo mujyango wa YASE, Kenya ntikirashobora gutora abashinga mateka 9 bagiserukira. Kandi murabizi ko iyo mujyango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana, ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi cyari cyatebeje ivyo bikorwa vy'inama nshingamateka igira 4 ya YASE ni igihugu ca Sudani y'Epfo. Icyo naco cyari cyahejeje gutora abagiserukira mu kwezi kwa 5, ariko bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'ico gihugu Perezida Salva Kiir. Haciye haba umunyamategeko aturuka muri ico gihugu yitwara muri sentare nkuru y'uwo mujyango avuga ko bagenywe hatisunzwe amategeko. Iyo sentare yavuye isanga hari amategeko atakurikijwe maze kirahagarika iyo ngingo. Vyabaye ngombwa ko mu kwezi k'8 ayo matora asubigwamwo maze baratorwa ukuri kwamye bemezwa n'inama nshingamateka y'ico gihugu. Ibihugu vy'u Burundi, Rwanda, Uganda na Tanzania vyovyo vyari vyararungitse abashingamateka babiserukira hakiri kare. Guhera kuri uyu wa mbere iyo nama nshingamateka izo bigizwe n'abashingamateka 54 kuko hiyongereyemo igihugu ca Sudani y'Epfo. Igihugu kimwe giserukiwe n'abashingamateka 9. bitegekanijwe ko abashingamateka bose bamaze kurahira baca batora utwara iyo nama shingamateka muri iki gihe u Rwanda negwa ruramukiwe gufata icyo kibanza abashingamateka baturuka muri icyo gihugu bashize imbere uwitwa Martin Ngoga ari muri bane bahora muri iyo nama shingamateka y'akarere uwo munyamategeko yahoze ari n'umushikiriza manza mukuru mu gihugu ciwe nabo biruko hari n'abandi babiri bariko barasha hirya no hino biyamamaza bashaka ico kibanza abo nabo n'umushingamateka w'umurundikazi Leontine Nzeyimana yahora ari umushikiranganje w'ico gihugu ajejwe ibibazo vy'akarere ka Yase ubundi nawe ni Adam Kimbisa aturuka mu gihugu ca Tanzania yahora serukira ico gihugu muri yo nama nshingamateka ubwiye gusubirizwa kuri iyo ntebe nawe n'umushingamateka Daniel Kidega aturuka mu gihugu c'Uganda sijya mbere iyo nama nshingamateka ya Yase icererwa kujaho mu mwaka w'ibihumbi 2006 naho nyene yaracerewe mu kirengo c'amezi arenga 9 byari byatumwe naho nyene n'igihugu ca Kenya kitare bwatore abagiserukira
umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda FPL inkotanyi ku munsi wa gatandatu wongeye gutora President Paul Kagame nk'umukuru wawo akimara gutorwa Perezida Kagame yemeye ihinduka ku gihugu cy'u Rwanda uko ibihe bizogenda birakurikirana umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa dufite idonido kuri iyi nkuru
ariya na amajwi umukandida nyakubahwa Paul Kagame yagize amajwi 2340 ku bantu 2342 batoye bihwanye na 99.99%.
Madame Marie Rose Mureshya Nkwano mu Rwanda cyaka wa FPL Inkotanyi aratangaza ibyavuye mu matora y'abategetsi bakuru bishyaka FPL Inkotanyi riri ku butegetsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe wongeye gutorerwa gutegeka FPL Inkotanyi ku muza ndengo ya 99.99%. Vice Perezida Bwana Christophe Bazivamo yatoye kuri 97.18%. Naho Bwana François Ngarambe we ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka yatuwe kuri 97.5%. Ikigaragara cyo kubategetsi bakuru b'irishyaka ntibahindutse kuko n'ubusanzwe muri manda ishize y'imyaka 4 no muri aya matora buri umwe yamamajwe nk'umukandida umwe rukumbi kuri buri mwanya. Iyi manda abaturiye bazayimaraho imyaka 5 ho gukomeza ari 4 nk'uko byari bisanzwe. Aya matora yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 30 irishyaka rimaze ribayeho. Mu ijambo yagejeje ku barwanashyaka ba FPL Inkotanyi, Perezida Paul Kagame yavuze ko ari umwanya mwiza mu kongera ingufu mu rugamba rwo guteza imbere u Rwanda biri mu ntego za FPL Inkotanyi yiyemeje.
Iyi kongere y'inshuro ya 30 y'umwaka wa 30 RPF ibayeho ni amahirwe yo kugira ngo dushobore kongera kwitanga kugira ngo dukomeze imbaraga dushakisha kugera ku ntego n'ubundi za RPF nizo twifuza kugeraho.
Perezida Kagame nyuma yo kongera gutorerwa gutegeka ishyaka FPL Inkotanyi riri ku butegetsi yanizeje ko u Rwanda rugomba kugaragaramo impinduka igihe ku kindi.
Twasuzumye imyaka 30 ishize, ubwo turatekereza n'indi 30 iri imbere n'indi zabaho za nyuma yaho, ariko mfashe 30 yonyine gusa iri imbere byaba na byiza ko niyo 30 ugiye uyicamo ibice ukayicamo ibice nka bitatu, ubu ni ukuvuga imyaka 10 inshuro eshatu, kugira ngo icyifuzo cyacu twese cyaba yuko nibura buri 10 ukuhise muri iyo 30 turebe imbere yacu tuhereho. Iyo 10 ari twe turi hano dusanzwe hano, ari abaje hano ubundi bushya cyangwa bushya bajye bahagera basange u Rwanda rwahindutse ruteye intambwe rutari urwo basize. Ngo niyo ntego, nicyo cyifuzo, ni nacyo nibwira ko umuryango nk'uwacu ushaka gutera imbere ukwiriye n'abanyarwanda n'ibyo bakwiriye, ku buryo ibintu bihinduka bijyana n'igihe mu guteza imbere igihugu cyacu.
Ahandi Perezida Kagame avuga ko hagomba gushyirwamo ingufu ni ku rubyiruko rufatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza.
Ikindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'u Rwanda ariko cyane cyane tu iyo byose tukaba shira no mu maboko yabo kumva ko bafite inshingano bafitiye igihugu atari kuba bato gusa kuba bato ni byiza kuba bato abantu bakora neza bakora neza ngira ngo nicyo tubifuriza
nta gushidikanya ko igihe urubyiruko rwa kwitabwaho nk'uko byizezwa byazaba akaryo ku batari bake bugarijwe n'ubushomeri imibare igaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye muri 2017 bari kuri 35% badafite akazi naho abadafite akazi barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7%. Iyi nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi yari imaze iminsi itatu ireba uko ibikorwa by'iterambere ry'igihugu byazagenda mu myaka izaza. Kuri uyu wa gatandatu ubwo basozaga iyi nama banizihiza isabukuru y'imyaka 30 hagaragaye abahagarariye ibihugu by'Ubushinwa, Ethiopia, Kenya na Congo Brazzaville. Abo bose bashimye ibikorwa by'ishyaka FPR Inkotanyi ku iterambere ry'u Rwanda. Hanagaragaye kandi abakuriye andi mashyaka akorera mu Rwanda nabo bakomeje gushimangira ubufatanye na RPF Inkotanyi riri ku butegetsi mu guteza imbere u Rwanda n'abanyarwanda. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika. Ikigali
mu Burundi aborozi b'inka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ko badafise aho bubaka impongore zaho bororera inka za kijambere. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka dufitiye inkuru kuri ico kibazo.
Komine Gihanga iri mu ntara Kamayimbo iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati Imbo Centre mu Gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera. Muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere. Ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga Mufasoni Gatarina Nahimana.
Inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46,000. Ariko rero urabona uko uburagiro bwagiye burahinduka. Aborozi benshi barimuka bakimukiriyo za Gatumba, bakimukiriyo za Kibitoki kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza. Ariko ziyerera kwa kundi nyene inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20. Ariko rero inzungu zirakarigwa no musi ubwiye ugaharura ugasanga nikigitigiri ejo usanga inyana nyinshi zirakunda kuparigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbizi jaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zato zirakunda gutakara cyane.
Naho igiharuro by'inka za kijambere ari gito muri komine Gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya. Ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere. Ibyo bikaza byunyugwa n'uko inka ziherutse kwirukanwa mu ishamba cimeza rya Rukoko ryahora ruburaro n'uburagiro bw'inka. Hatungimana Jean Baptiste n'umworozi w'inka akaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine Gihanga.
Twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu. Mugabo ikibazo dufise muri komine Gihanga nuno munsi leta ico kibazo ntiragikemura. Ayo mavirage rero turimo hari haho abusanga bafise metro 15 ku 30, nokuvuga ni parcelle de case na toilette n'igikoni gusa ntugira aho ubakira inka izo za kijambere. Ariko baravuga kuko twari dutunzwe n'urukoko kenshi aborozi wabamuhira inka zikaba mu rukoko akabaro zibera.
Mustandari wa komine Gihanga aratahura inyidogo yabo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora. Mustandari Leopold Ndayisaba.
Kare inka zahora zirisha mu rukoko amashamba yarahari ubwatsi bwari buhari mugabo uwe abanyagi kukubyukuru yaborozwa baramaze kwa nuko atawundi muti atari gutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza rya Rukoko.
Umugambi wo guhamagarira barundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore n'umugambi wa leta. Ivyo bivugwa na Sengiyumva Dieudonné arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu.
Hari itegeko riko riratorwa ushaje n'ubworozi bwashizeho kuko inka zose zitegezwa kororerwa mu nkongore kuko ugomba korora kijambere ntaba cyorora zanka zingwiza mu ntozo zigenda zitonza umuzo anako muragiro bwarabuze amashamba ya leta yose bararagiye mugabo kugira ngo ibyo byose babikingire ubu turindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bari twemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore
abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimo izidatanga umwimbo uhagije uwajejwe kugwiza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbo Sengiyumva Dieudonné agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kugwanya izo zinjira zidatanga umwimbo igihanga mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC kumakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutega amatwi Jean-Claude Munyandinda atubwire ku byerekeye amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda
Championnat y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yari maze iminsi yarasubitswe yongeye gukomeza guhera mu cyumweru gishize hakinwa imikino y'ibirarane wa kane ikipe ya Rayon Sports yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye kuri stade ku Kicukiro Ejo ndi kwa gatandatu kuri stade de la Metier kumena ikipe ya Kiyovu Sports yanganyije na Marine FC igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru mundi mukino w'ikirarane kuri stade ya Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe ikipe ya Rayon Sports yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere ikipe iza ku isonga ni AS Kigali ifite amanota 16 mu mikino 8 ku mwanya wa kabiri hari Kiyovu Sports nayo ifite amanota 16 mu mikino 8 APR FC ikaza ari ya gatatu ikagira amanota 15 ikipe ya kane ni Rayon Sports ifite amanota 18 mu mikino 7 Police FC ikaza ari ya gatanu n'amanota 12 Mukura Victory Sports ni ya gatandatu n'amanota 11 ikipe ya karindwi ni Etincelles FC ifite amanota 10 Gicumbi FC ni ya munani nayo ifite amanota 10 ku mwanya wa 9 kugeza kwa 12 hari amakipe ane yose hamwe afite amanota 9 ayo ni Sunrise Kirehe FC Bugesera FC na Marine FC ikipe ya 13 ni Musanze FC ifite amanota 8 ikipe ya 14 ni Amagaju n'amanota 7 Biroplast ni ya 15 nayo ifite amanota 7 ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Espoir FC yo mu karere ka Rusizi ifite amanota 7 n'umwenda bitego 4 tukiri mu mpira w'amaguru amakipe abiri azahagararira u Rwanda mu marushanwa ahuza amaklebe ku rwego rwa Afurika umwaka utaha yamaze kumenya amakipe bazahura ku ikubitiro mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo ikipe ya Rayon Sports yatomboye Lead ya Ludique Sport for Africa yo mu Burundi ikipe izakuramo indi muri aya abiri izahita icakirana n'igihangange Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo mu rwego rw'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika APR FC izatangira ihura n'ikipe ya Anser Union mu birwa bya Seychelles ikipe izashobora kurokoka izahura n'izatsinda hagati y'ikipe izaba ihagarariye igihugu cya Mali n'ikipe ya Elwa United yo muri Liberia dutereye akajisho muri siporo y'abana bato abanyeshuri bari mu biruhuko binini bakomeje gutozwa imikino inyuranye umwe mu bashinzwe iyi gahunda aratwibutsa imikino bibandaho
bikaba cyane cyane bifasha abana mu biruhuko bifasha n'ababyeyi bifasha mu by'ukuri no kubona impano z'abana muri rusange imikino dufite ni umupira w'amaguru ni basketi ni volleyball ni karate ni atletisme ni taekwondo ni natation ni table tennis ni kung fu ni skating na sketch n'indi mikino yindi ishimisha abana bakiri batoya tugenda duha dukurikije imyaka yabo
iyi mikino yo mu biruhuko ku bana bato izasozwa hagati mu kwezi gutaha kwa mbere mwaka utaha ubwo abanyeshuri bazaba barimo kwitegura gusubira ku ishuri yari Claude Munyandinda I Kigali
tukiri mu karere igikombe cya Sekafa cyararangiye ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Kenya aho igihugu cya Kenya cyari cyakicyo gikombe ajo cyatahiye mu gutsinda Zanzibar ama penalty ane kuri abiri inyuma kw'imigwi y'izo mpande zibiri dashoboye gutsindana mu kiringo cy'iminota 90 yahariwe mu bisanzwe mu rukino rw'umupira w'amaguru aho iyo migwi yari yarangije ifite igitsindo ku kindi mu gihe cy'inyuma igihe cy'iminota 90 cyahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru yarashoboye gusubira kwinjiza yose ibitsindo bibiri kuri bibiri hanyuma ikaba yagiye mu mapenalty aho Kenya yatsinze amapenalty ane kuri abiri ya Zanzibar Jumaine Bizabishaka akurikiranira hafi vyerekeye mu mupira w'amaguru akaba ari Bujumbura mu Burundi yararavye urwo rukino watubwira ukugene wabonye gwifashe
mukino gwari umeze neza urebye ku mpande zose ari Kenya ari Zanzibar ni mupira warubereye igisho ni mupira ku mpande zose basa n'abari bakenye kweri ari finale harimo ingufu nyinshi ku mpande zose ko batsinda wonda akagombora mpaka baza ku mapenalty ariho watsinze yabaye Kenya afashijemo n'umunyegori wa Kenya ya sanye penalty zitatu n'amaboko yiwe urukino mu cyamake rwari rumeze neza cyane.
Zanzibar yatangaje abantu ingufu zayo zihagaze he kugira irindi shika mu gice cyanyuma.
Ingufu zayo zihagaze kukumvikana kw'abakinyi abakinyi basa n'abahuriza hamwe n'abakinyi bonyine bari batize ibyo bakora mugabo urebye impanuro nk'umutoza yabaha baraboneka ko abantu basenyera ku mugozi umwe bagahanahana imipira urebye n'ibitsindo bagiye baratsinda byari ibitsindo yerekana ko babihereye inyuma bagenda kubitsinda ni kipe yari ipanze gukina umupira wa hamwe atanu umwe bose bari kuguza rumwe atanu umwe avuga tigende mukuru tigenda sunja abandi ndasunja bose bari kuni vimwe nico cyabatwaye maka kuri finale.
Naho mu kibanza cya gatatu byagenze gute?
Mukanza cha gatatu Burundi bwatsinzwe na Uganda yari sanzwe yaratwaye igikombe giheruka cya Sekafa kubitsindo bibiri kuri kimwe no vuga cyane cyane ko Burundi bwari bwarushijwe urebye ukuntu bakina abagande berekanye kweri ko muri kano karere kacu bari hejuru mugabo turebe nko kubakinya Burundi bwari bwitwaje hari abakinyi bagiye barasigwa twabona ko bari gufasha ikipe nimere nko kumukinyi bakunda gutaza ya lambaramba akinira mu Rwanda no mu meri biteri mu Rwanda mugabo ugasanga ntibamutumye ko nta wuzi impamvu wowe batamutumye ko nta wuzi kibazo muri rusange gusa Burundi ntabwo bwitwaye neza naho bwari bwageze muri demi finale.
Yari Jumaine Bizabishaka akurikiranira hafi umupira w'amaguru ari ibujumbura mu Burundi tukako turavuga ku gikombe cya Sekafa carangiye jo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Kenya. Urakoze turagushimiye kuri iki kiganiro.
Sawa namwe murakoze.
Radio Jwi d'Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ari bashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'uburengerazuba ECOWAS mu magambo ahinnye y'icyongereza bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'abaturage bo muri Afrika y'uburengerazuba. Imihango yo kuyashyiraho umukono yabereye ku cyicaro cya ECOWAS mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja ku itariki ya 10 y'uko kwezi turimo hagati ya Alex de Prez, umuyobozi w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID muri Afrika y'uburengerazuba na Marcel D'Souza, perezida w'inama nshingwabikorwa ya ECOWAS. Aya masezerano amaze imyaka. Mu ivugurura ryayo, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga amadolari miliyoni 298 n'ibihumbi 700 mu gihe cy'imyaka itanu 2015-2020. Azafasha ECOWAS mu bikorwa byo guteza imbere inzego za demokrasi, ubukungu, ubuhahirane, ishoramari, amahoro, umutekano n'amahirwe muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Aya masezerano avuguruye ateganya n'andi madolari y'inyongera miliyoni 31 n'ibihumbi 600 arimo miliyoni 25 n'igice agenewe by'umwihariko ibikorwa byo kurwanya ibirebana n'ubutagondwa mu karere ka ECOWAS. Mu muhango wa Abuja harimo na David Young wungirije ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria. Nawe yashimangiye ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazahwema gutera inkunga ibikorwa bya Afrika ubwayo bigamije kubona umuti w'ibibazo bwite by'umugabane. Muri iyo nkunga harimo gushyigikira imiryango itandukanye y'uturere twa Afrika. David Young yavuze ko ibikorwa bya USAID byo gushyigikira iterambere ry'akarere birimo n'inkunga mu yindi migambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itandukanye nk'uwo guhahirana witwa Trade Africa, uw'ibiribwa witwa Feed the Future, ubuzima Global Health, imihindukire y'ibihe Global Climate Change, n'uwo kurwanya iterabwoba muri Afrika Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership. Kuvugurura amasezerano y'iterambere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ECOWAS bikomeza kurushaho ubutwererane bumaze imyaka hagati y'impande zombi binyuze muri USAID West Africa na ECOWAS. David Young yavuze ko yizeye ko amasezerano mashya azafasha impande zombi kugera ku migambi bafatanije yo kurandura ubutagondwa n'ubukene no guteza imbere ubuzima n'imibereho muri rusange mu karere kose.
Ibyo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikizi imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwariko mukurikirana amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha, aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Nimutango rero mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.